Tuashime kwa mzindute muru mviliza Ijwi Gya Amerika. Radio Ijwi Gya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriye mukambiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ingingo nkuru ziyagize ingabo za Congo FRDC mu mfunyapfunyo no mu rwanyo ubutegetsi bw'ico gihugu M23 barayi batanye mu mitwe bikomeye barwaniye ahitwa Nzulu ni ku birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma
abaturage ndago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi wa igoma
uyu numwe mamenyesha makuru Felix Hangi Balume akorera radio Mweso yo muri Congo mujya nino ku isi u Faransa n'Ubudagi byaraye byemeje gukomeza umugabane wa Buraya muri Afrika naho Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa koze tukivuga ku makuru ya Amerika umushikiranganje mushasha jeje migendranire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yaraye atangaje ko politiki yo hanze ya Amerika izoshimikira ku nyungu nkora mutima z'igihugu n'ubu turacye kumena Fidel
Marco Rubio abaye wa mbere mu bo Donald Trump yagenye kuja muri leta yiwe yemejwe n'inama nshingamateka ya Amerika yatangaje ko amafaranga yose Amerika izokoresha n'utwigoro twayo twose ku bibazo vya mu makungu bizotegerezwa kwishura ibibazo bitatu byoroshe bisabwa Vyo babituma Amerika irangwa n'umutekano kurushiriza. Vyo babituma ikomera kurushiriza. Vyo zana iterambere kurushiriza. Marco Rubio yavuze ko mu gushira imbere inyungu za Amerika azotunganya ubushikiranganje bujejwe imigenderanire burangwa n'ivyumviro bishasha byumvikana kandi birashe. Yatangaje ko bizosaba guhindura imigambi mwimwe yahora ishimikirwa ko kudashimikira cyane ku bibazo bimwe bimwe no kuvavanura na bimwe mu byahora bikurikizwa. Rubio afise imyaka 53 muri iki gihe yarashigikiye ingingo za mbere zafashwe na Perezida Donald Trump zo kubuza kwinjira ku butaka bwa Amerika abimukira isinzi batagira impapuro zibaha ubwo burenganzira yatangaje ko Amerika itazosubira gukora ibikorwa ivyo arivyo byose byorohereza canke bituma abantu isinzi barondera kwinjira muri Amerika
Fidel Niyongabo urakoze tuve ngaha muri Amerika tuja ku mugabane wa Buraya abayobozi b'ibihugu by'u Faransa n'Ubudagi barayibiyemeje ko bategerezwa gufata ingingo zikomeza umugabane w'u Buraya Fidel Niyongabo turacari kumwe
aba bategetsi bumvikanye ko ibihugu byombi bitegerezwa gukora mu ntumbero yo gukomeza kurushiza umugabane w'u Buraya ivyo president w'u Faransa Emmanuel Macron yabitangaje nyuma ko abonanye na chancelier w'u Budagi Olaf Scholz ipari mu Faransa Scholz yatangaje ko u Faransa n'Ubudagi bizokwerekana ingufu zavyo mu gukorana na Perezida mushasha wa Amerika Donald Trump mu kiganiro bahereye hamwe abamenyesha makuru mu biro vyiwe Palais de l'Élysée imisi ibiri nyuma ko Perezida wa Amerika Donald Trump ashikiye amabanga yo kuyobora Amerika chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yatangaje ko ari bimaze kugaragara ko Trump azoba ikibazo yavuze ko umugabane w'Uburaya utazotekegwa n'ubwoba canke ngo uheshe kwa ahubwo uzokorana nawe mu buryo bwubaka kandi udatinya kwerekana ku buryo bugaragara buhagaze chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko ivyo bizoba uburyo bwo gukorana neza na Perezida mushasha wa Amerika Uburaya na Amerika bihuzwa na kahise kamaze igihe kirekire k'imigenderanire ya kivandimwe no gukorera hamwe. Perezida wa Amerika Donald Trump aramaze gutangaza ingingo n'imigambi itari mike azofata. Scholz yavuze ko azorabira hamwe izo ngingo n'iyo migambi n'abandi bategetsi bakorana ku mugabane w'u Buraya.
Ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitamaga y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo izogeramira n'imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
umushikiranganje jeje ukigega ca leta muri Zimbabwe Ntuli Nchube kuri wa gatatu yagabishije ko ukuva kwa Amerika mu ishyira hamwe OMS bishobora kugabanya ifashanyo yerekeye ubuvuzi ihabwa ibihugu nka Zimbabwe gihanganye n'ikiza ca sida Umushikiranganji Ntuli Nchube yabivuze mu nama ku butunzi ku isi iriko ibera mu gisagara cha Davos mu gihugu cy'u Swiss. Zimbabwe yaranonse amafaranga arenga miliyoni 200 y'amadolari ku mwaka yahawe na Amerika biciye mu mugambi wa PEPFAR ugenewe kugwanya ikiza cha sida. Leta ya Amerika yahaye Zimbabwe amafaranga arenga miliyari 170 y'amadolari kuva mu mwaka wa 2026 agenewe gukomeza isata cy'ubuvuzi hamwe no gufasha abanyagihugu bagendana umugera wa sida. Ibi byemezwa na ambasade ya Amerika i Harare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye kuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS hari nyuma y'uko arahiye mu kiringo cya kabiri cyo kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere.
Fidel Niyongabo urakoze. Tukiri ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu ONU rikeneye byihuta imiliyoni 910 mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri Nigeria amafaranga azokora mu byahe bisata.
Ishyirahamwe ONU ryateye akamo kerekeye ayo mafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu karere ko muraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria muri iyi ndwi. Ako karere karagaramiwe n'umugumuko w'abagwanyi b'abayisilamu kuva mu mwaka w'2009. Ako karere karasinzikaruwe kandi n'imyuzure y'amazi yatewe n'imvura y'isegenya mu mwaka urangiye. Inzandiko z'ishyirahamwe ONU itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryabonye zerekana ko abantu imiliyoni 7,800,000 bakeneye ifashanyo mu mareta atatu yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nayo ni Adamawa, Borno na Yobe. Ishyirahamwe ONU rifise imigambi yo gufasha abantu imiliyoni 3,600,000 muri bo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryatangaje imbere yaho kwa karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria gashobora kwibagirwa mu gihe ibikorwa byo gutabara bishimikiye mu bindi bice byo ku isi nka Ukraine, Gaza na Sudani. Icegeranyo Leta ya Nigeria n'ishyirahamwe ONU vyasohoye hamwe mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye 2024 cerekanye ko Nigeria ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane c'inzara kitari bwibonekeza imbere yaho. Vyitezwe ko abantu barenga miliyoni 30 bageremegwa n'inzara muri uyu mwaka. Imigambi ya Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yo gutunganya gushasha ivyerekeye ubutunzi mu gihugu ibonwa ko ariyo yatumye ubutunzi buyanzara kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko imigambi yiwe gutunganya gushasha ubutunzi zotuma bukomera kurushiriza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turacane mu mwanya w'amakuru y'ijya nino ku isi. Ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri coup d'etat vyatangaje ko bigiye kurungika inteko 5,000 mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamwo umutekano muke. Fidel Nyongabo.
Umushikiranganji ajejwe kwivuna amansi wa Niger Salifu Modi yatangaje ko izo nteko nshasha zizoba zifise ibikoresho vyazo vya gisirikare n'uburyo bukwiye bw'iperereza. Zizokorera ku butaka bw'ibihugu vyombi uko ari bitatu. Ivyo bihugu vyarapfundise kandi amasezerano yo gukorera hamwe. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Niger yavuze ko inteko z'urunani ziteguye kandi ko bizofata indwi nkeya gusa kugira zibonekeze ku butaka bw'ibihugu vyazitunganije. Yasiguye ko hari ibikorwa vy'izo nteko bimaze gutangura. Gukorera hamwe hagati y'ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali vyakurikiye ingingo y'ivyo bihugu yo kuva mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO.
Ijwi rya Amerika. Aya makuru yose agezweho hirya no ku isi n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukare k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Imigwano ikomeye hagati ingabo za leta y'ico gihugu FRDC n'umutwe wa M23 yarayibereye ahitwa Nzulo mu birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma. Abanyagihugu benshi bahungiye Goma mu nkambi ya Mugunga, abandi baja mu nkambi ya Bulengo. Umenyesha makuru Felix Hangi Balume wa Radio Mweso avuye mu gace ka Sake yabwije rya Amerika ko umutekano induro ucungwa n'ingabo za FRDC wa Zalendo na MONUSCO yabwiye Venuste Nshimiyimana.
Hari impunzi nyinshi ziri kuba Iminova, Gweremana, Zikajigoma kubera intambara ya M23, ariko Isake n'iki kigoroba donc hariho FRDC na Bazalendo nibo bari Isake buno na nibo bari gukontrola imihanda ivuye Isake igoma ikaja igitanga imweso ni imihanda zivuye igoma Isake ziri kuja irubaya ni Bweremana. Ariko mu kigo cha Nzulo niho habaye imigwano ya nyinshi kabisa mabomu yari ku kumvikana ahantu hose ariko uno Nzulo iri mu maboko ya FRDC na bazalendo M23 iri kure cyane iri ku misozi iri hejuru y'icyaga cya Nzulo niho M23 yari iri kurasa amabomu nyinshi cyane mu baturage niyo mpamvu abaturage bavuye Nzulo bakajigoma abandi bari muri ka ya Bulengo Rushagala ariko buno ngumunyamakuru wo mu kigo navuze yuko FRDC na bazalendo barisake ni Nzulo.
None wowe urambwira ko ubu ngubu ugeze igoma uvuye Sake, umuhanda wanyuzemo waramahoro, wawunyuzemo nta nkomyi, nta kibazo wagize?
Umuhanda haramahoro kabisa. Ikibazo nuko abantu bari benshi cyane mu muhanda bari kwiruka n'intama, abandi bafite ibintu byinshi, matera, mamoto, byose ibintu byose byo mu rugo. Ko ikibazo cyo kuvuga ngo umutekano muke, oya, donc nda kibazo kabisa. Abantu bari gutambuka kandi buno Sake ndi kukonfirma ko abantu bari Sake hariho umuvuma, abantu bafunguye amabutike bari kugurisha inzoga, bari kugurisha byose, nda kibazo. N'Nzulo nuko hari na mara mu gitondo ariko buno nda kibazo gikomeye kubera abasirikare ba FRDC baba bafatanyije na bazalendo UNISCO n'abandi bari Nzulo buno kugira ngo bakomeze umutekano w'abaturage.
None aho ngaho mu mujyi wa Goma nyirizina umutekano wifashute, abaturage bameze gute?
Uzi yuko abaturage ndago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi wa igoma. Ni kuvuga yuko bagira ubwoba kubera ndago bari kugira ubwoba kugira ngo M23 irazigoma, oya. Ariko ubwoba nuko amabombe bari kurasa iri kwica abantu ikakomereza abandi igoma akazi kose mu muhanda, imodoka, amabanke, mashuri, donc akazi kose kari kugendeka nda kibazo.
Felix Balume Rangi, umunyamakuru wa Radio Mweso, ndagushimiye.
Urakoze cyane kuri VOA, turabakurikiraga cyane kandi Imana ibafashe.
Dusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika.
Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu Burundi aho bamwe mu bakenyezi bari mu mashirahamwe mato mato yo mu Kibano bemeza ko bagabura umwimbu uva mu dufaranga bagiye baraziganya canke inyungu iva ku ngurane abanywanyi bagiye baryungukirako mu mpera canke mu ntango z'umwaka. Ivyo bigatuma baronka udufaranga two kwikenura canke two gutanguza imigambi mito mito. Ibindi kuri no nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, murabisomerwa na Thierry Ndayishimiye.
N'amashirahamwe mato mato yo mu Kibano usanga gwiriyemo abakenyezi bakora inama rimwe mu kwezi bakagenda bibangikanije udufaranga two kwiziganya tuba duhuye n'amikoro yabo. Abatugize bigana ko mu mashirahamwe baziganya yatari munsi y'ibihumbi 2,500 ku kwezi. Baribangikanya kandi udufaranga two kugarukirana ko igihe umwe mu banywanyi agize ingorane, umunywanyi arafise uburenganzira bwo gusaba ingurane mu ishirahamwe kugira ngo arangure umugambi muto agaheze kungukira ishirahamwe. Abakenyezi baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko ayo mashirahamwe abafasha cyane. Mwigabura riherutse Irakoze Florence yarose yashika ku 250,000 by'amafaranga y'amarundi.
Feri yaratugirira akamaro kuko yazira hamwe akatugirira nk'akamaro nko kugura agatungwa cyangwa nko gufota amasi nyine yo tuzorima mu nk'imikeri cyangwa ibijumu cyangwa ibigori. Kuko kwera amashirahamwe ni meza cyane nubwo dutanga isoro gusa yazira hamwe yakaza yadufitira akamaro.
Gatarina nibona nawe ati kuba mu ishyirahamwe ni kirumara mu buzima bw'umukenyezi.
Igituma dufasha haraho ubukenya nk'agasufuriya ko gutekamo ugacokagura haraho ubukenya gahuza ko kwambara ugacokagura atwebwe bakenyezi kenshi turonka hera umwami mashyirahamwe nyene tugaba umuntu agacaza kugura gahuzu yambara kandi biradufasha nk'abafise abana biga bararonka n'amahera barashobora kuza yakenya nk'amahera y'ishuri atingurana agacaguranya kandi inyungu zitabuna.
Ijwi ry'Amerika ryabajije Kabura Jeanne riti none iyo ugabuye mu ishyirahamwe uribuka uwo mwubakanye na wati
basi ndaheruka nako mugurira mbere umupira ubu naho nshaka kumugurira ikostime ibihumbi ijana kandi zoyironka amafaranga avuye mu ishyirahamwe.
Kuja mu ishyirahamwe birafasha kandi guca akenge no kubahiriza agateka k'umukenyezi
kandi abakenyezi bari mu ishyirahamwe nibakunda guhohoterwa kenshi kuko baba bazi n'iyo bitu kandi baba bazi n'ababaha impanuro ku gihe baca bagenda kuyitora abo bantu nyine babaha impanuro mugabo utari mu ishyirahamwe nawe usanga n'izo ngorane ziwa zinyegeziyo kugira urinde uzimenye usanga zayarasinzikaye.
Ariko rero hari abakenyezi bihora bigora iyo hageze kugabura bakifumbereza nk'uko Irakoze Florence yabyiganije ujya Amerika.
Hari umuntu yaratuye amahera turamahera y'iyinga 50,000 acaziganye umwaka wose imisi ibiri rero bacha baratera umujyango we kubera yaciye hagarika kuziga bacha baratera umujyango wiwe cyarayari hanyamahera telefone niyo yagwatirije benize za Android.
Muntu mbere yo gukomeza ishirahamwe abo bakenyezi baratanguye kugira imigambi rusange nkuko niyo Kwizera Filote avyigana.
Turakunze kugira amanama tukavugana hanyuma tukagira igikorwa duhuriyeko tukarima umurima wa rusangi canke tukororera hamwe ibitungwa dufatiye nko karorera ingurube ukagura nk'ingurube nka zitatu zivyara gasha tuzororera hamwe ku buryo ishyirahamwe naho ryogomba kugira ingorane uca usanga canke umuntu wo mwishyirahamwe agize ikibazo ca tuzaturokoreranira izo ngurube canke naho tukadandaza tukagabura amahera hamwe ata muntu agira ikibazo.
Mu kigo gifasha gutegura no kurangura imigambi mito mito Magedi Cumakamba kirongowe n'umushingwa manzi Irutingabo Jean Pierre aratera intege abo bakenyezi akabasaba ko umwaka uheze batoca bagabura amatungo yose y'ishyirahamwe ko bagumiza mu bubiko ayo gukora imigambi rusange kugira ngo barushirizeho kwiteza imbere.
Tiarive Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru tukivuga ku vy'u Burundi. Ishami rya ONU ryitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kamwa. Amwe mu mareta ari muri OMS aza yaratanguye gushinga amashami ashinze ubuvuzi kamwa. Ubuvuzi buhagaze gute none mu gihugu cy'u Burundi? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabibaza Dr. Uwimana Albin mukuru w'ishami ry'abavuzi batagira imbibe mu Burundi. Dr. Albin na mugenzi wacu Thomas Kamirindi babiyagiye mu kiganiro muri Isanga.
Ugeze ku ntambwe novuga nziza ariko reka ntange urugero mu Burundi hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri ubwo bushikiranganji rero barashyizemo igisata kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imiti y'ikirundi. Icyo ni icya mbere. Haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu. Icyiza ni uko mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama bakabwemera bakamushyira no muri porogaramu y'igihugu. Ni ukuvuga rero n'umuntu yaminonosoye akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya.
Hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama?
Ndabye muri mu ntunganyo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu haraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza. Icyo gisata nta kirimo kandi nta kirimo navuga uko twembe mu Burundi turiko turakorera ko cyitwa Vision 2040 mu mwaka wa 2040 yuko cyo bari igihugu cyiteyemereje cyifashe mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo.
Amazina yanjye ni Master Twagira Heza ndi Kigali. Rero ikibazo mfite si ibyara umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi bagakondo cyangwa cy'abavuzi batanga imiti kama kubera ko hari igihe umuntu abana afite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabayagana mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi aho ngaho aradimu shusho rusange n'iminyetso umuntu yakabaye agiraga agahita amenya agomba kwerekeza
ubwa mbere wohera mu bavuzi b'ikizungu kuko mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira kiyingwara byananiranye n'akarorero ushobora kuvuga nk'ingwara ya kanseri abaganga barashoboye hariho uburyo babikoramo bakavura ariko barenge barakubariye ati ingwara niyo vurirwa ngaha ishobora no kuvurirwa mu Buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira umuntu iminsi yiwe izogere muri icyo gihe rero bakubariye mu yandi majambo kinimba hari ubundi buryo kwifashisha imiti kama kuko irabaho no mu bitaro
mumenya gute kwifite ireme idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize muyimenya gute mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratoire
yego cyane niyo dufise ntabwo ari myinshi cyane uwa mbere dufise dukora muri ibyo biti by'imyimerere n'uvura kanseri ubwoko butandukanye bwa kanseri
ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura
ya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa resemi akaba kanseri y'ibere ku bakenyezi akaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroze ego siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe n'ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukabiteka kabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere biriya bikomere byo muri estoma mu gifaransa babyita insere gastrique ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri estoma uwo ni umuti navuga wa mbere kama uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri estoma
hejuru ya amerika amakuru yacu tuyabandanirize aha muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump aheruka kwimikwa mu mabanga ya perezida wa amerika yahaye iminsi 75 urubuga rwa tiktok yo kuba rurakora by'imfata kibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika kugira ngo rugwemererwe kubandanya rukora burundu ku butaka bwa amerika ni nyuma y'impungenge ko rwaba rutanga amakuru y'abanyamerika ku bushinwa ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ishimwe
kimwe mu bintu bya mbere Donald Trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyiri uru rubuga rwa TikTok umuherwe wo mu Bushinwa iminsi 75 yo kugirana amasezerano n'umunyamerika wa rugura aho guhagarikwa burundu.
Ntekereza ko ntibonaga muri TikTok ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro ariko nagiye kuri TikTok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya 36%.
Iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri 170,000,000 muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nkuru zimiye ni nyuma yuko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya TikTok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'Abanyamerika cyangwa TikTok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu. Ariko ibi byahise bihinduka nyuma yuko Donald Trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe. Nyiri TikTok Shuchu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza Trump abinyujije muri video yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Twishimiye kandi tunejejwe nuko dushyigikiwe na president wumva neza iby'urubuga rwacu. Umuntu wakoresheje TikTok mu kugaragaza ibitekerezo bye nuko abona ibintu.
Ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizwe ko n'inteko ishinga amategeko rikiriho.
Birashoboka cyane kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete Oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu. Ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe. Oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni kandi nta kintu na kimwe Trump ashobora gukora kugira ngo akureho ako kaga.
Iki gikorwa cya Donald Trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere, aho yashakaga guhagarika TikTok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru ya Amerika rusangiza Ubushinwa. Kugeza ubu rero, nubwo TikTok yongerewe iminsi 75 kandi bigaragara ko Trump ayishyigikiye, ahazaza huru rubuga muri Amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha.
Ijugi ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti bakunzi bacu, aha ni amakuru ya mbere ya kino gitondo twari twabateguriye agarukiye kuri micro mari kumwe na Diane Ninahazwe yabateguriye nongenda yabashikiriza muhinga bw'ivyuma Nadia Tahayakoze, twari duhagarikiwe na Etienne Karekezi. Ekipe ya kino gitondo twese tubifurije kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose, ahanje turasura mu bindi biganiro byo masahari imbere.
kayo yabaye isubizo cyacu
ya bini kemurizisha barundi babonye James Gabriel Gabriel
nagukunda cyane
Donny Records.